bandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi ni kinyarwanda hano muri studio ya 18 muri kumwe na Jewe Diane nahazwe ndongo ibiganiro by'uno mwanya ikaze mwese nchuti bakunze
narayapfomye kuko yaje gihe gito cyane umva no mabombo nyene yarazivye aruma neza ningese zaragize nte zaragiye mu ntuze ngira mu matsinda.
Uyu numwe mu banyagihugu muri zone Ramba iri kuri commune ya Kabezi mu ntara ya Bujumbura avuga ikibazo c'amazi meza bafise abagira ku 300 nta mazi bafise nkuko muza kuvyumva muri abahagufi ya maradio yanyu. Ariko mbanze ndababwire muri make ko perezida wa Turukiya Recep Tayyip Erdogan kuva kuri no wa mbere yatanguye urugendo muri Algeria aho yongeye kugendera Afrika akazogendera n'ibindi bihugu bitatu vyo kuri iyo mugabane hari vyo Mauritania, Senegal na Mali. Perezida wa Turukiya yaherekejwe n'abashikiranganje batari bake hamwe n'abagwizatunga yavuze ko azoganira n'abategetsi ba Algeria ku migenderanire hagati y'ivyo bihugu bibiri cane cane mu gisata c'amasoko ntanganguvu hamwe no ku bibazo vy'akarere. Ubaye ubugira gatatu Erdogan agendera Algeria. Perezida Erdogan azuva muri Algeria yerekeza muri Mauritania na Mali. Intambara iri kwibera muri Sudani y'umanuko hisa ni iriko ikwegera izindi miliyoni z'abanyagihugu mu nzara nk'uko bigaragara muri raporo y'ishyira hamwe mpuzamakungu ONU. ONU ishikiriza ko muri uno mwaka ubukene bw'ibifungurwa muri ico gihugu bushobora gukora ku banyagihugu barenga miliyoni indwi no kuvuga 60% y'abanyagihugu bose mu gihe hatotangwa imfashanyo. Raporo yasohowe n'ibisata bitatu vya ONU ivuga ko hafi ca kabiri igihugu bari mu bihe byo kubura ibifungurwa kuva mu kwezi kwa mbere. Serge Tiso aseruka igisata cha ONU cita ku bifungurwa n'uburimyi FAO muri Sudani y'Epfo yasiguye ko ubwo bukene bw'ibifungurwa bwatewe n'intambara. Leta z'umwe za Amerika zishikiriza ko umugambi w'Ubushinwa wo gukura ibiringo umukuru w'igihugu amara ku butegetsi ari ikibazo cega Ubushinwa bwonyine. Sekretari ajeje kumenyesha amakuru mu biro vy'umukuru w'igihugu yabishikirije kuri no wa mbere mu kiganiro n'abamenyesha amakuru ku biro vya Perezida White House. Yavuze ko intwaro zishingiye ku biringo ari vyo Trump ashigikiye muri Leta z'umwe za Amerika ariko ko Ubushinwa bufise uburenganzira bwo guhitamwo ico bushaka. Amwomenya ko umugambwe w'abakomuniste mu Bushinwa washikirije ku munsi wa Mungu ko wifuza yuko ibiringo bibiri by'imyaka itanu bihabwa umukuru w'igihugu na vice perezida wo mu Bushinwa vyokongerezwa gutyo umukuru w'igihugu ahari perezidansi agashobora kwitoreza ibindi biringo inyuma y'imyaka y'umwaka 2023 ahazo barangije ibiringo vyiwe bibiri kuva ari ku butegetsi mu 2013. Radio ijwi rya Amerika muratwumva kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho tukumvikanira kuri FM 104 n'ibice 3. Murashobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet ariyo wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com no ku rubuga rwa Facebook adresse yacu ni VOA radio yacu. Ijwi rya Amerika murayumva kandi atankomanzi mu Buganda mu makambi atandukanye.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mu kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Nongere ndabahikaze nchuti bakunzi kiganiro cacu cuno munsi tuguhera mu ikambi ya Kyangwari ni mu gihugu c'u Buganda avugwa ingwara ya korera yateye muri ico gihugu. Turi kumwe ku murongo wa telefone n'umenyesha makuru wacu Ignatius Bahizi ariko araca ijya nino iyo nkuru. Ignatius amahoro ngaho mu Buganda. Ignatius. Ignatius, urikura twumva? Ntidushoboye kubandanya tumugumana kuri telefone, ariko hagati aho nitwashobora kumutora turaza kugaruka kuri iyo nkuru. Mwamenya gusa yuko abanyekongo bari muri iyo kambi bashika kuri 20 ari bamaze kwicwa n'ico kiza cakorera. Twari dutegekanya kubaza munyemyesha makuru wacu nimba hari abarundi canke abanyarwanda babari muri iyo kambi, utwo tubazo nkumbura araza kututwishura nitwashobora kumutora kandi ku murongo bidakunze yemeye kuza kurungika inkuru mugashobora kuyumva mu makuru yacu imbere aza kuza za kwari gihe cy'isaha 12 n'igihe cy'isaha 1 n'iminota 30 ku masaha yo mu Burundi no mu Rwanda. Tukiri ku kibazo c'impunzi, ishami rya ONU gitaha impunzi RCR mu gihugu cy'u Rwanda rivuga yuko ibitigiri by'abanyekongo bishwe biciwe imbere y'ahakorera iryo shami rya ONU higiye bari kugaragaza yo kwigaragambya yo basaba ko ubuzima bwabo bwotozurirwa vyiyongereye. Mugenzi wacu Claude Ganza munyamagana yakomeje gukurikirana kino kibazo. Turi kumwe kuri telefone. Claude, amahoro.
Amahoro, amahoro bien.
Ibitigiri RCR yavuze yuko vyiyongerekanye, ni bangahe yemeza ko bapfuye?
Bien, RCR mitangazo yasohoye kuri no wa mbere ni ubwo ku munsi w'ejo yavuze ko impunzi z'abanyekongo zishwe n'igipolisi cy'u Rwanda zimaze kuba 11. No kuvuga ngo abona bishwe biciwe ahaberaga imyigaragambyo ku biro bya RCR ku ishami rya Karongi. Hasi rivuga ko haguye abantu 8 ko aribo bahiciwe, hanyuma abandi batatu bicirwa imbere mu nkambi ya Kiziba, bose hamwe rero bakaba 11. Gusa polisi ku munsi wakurikiyeho, ni ukuvuga ku itariki 23, yo yari yatangaje yuko abishwe ari 5, akomereka impunzi 20 n'abapolisi 7.
Baravuga mu bwahe uburyo baba bariciwemo mu ikambi, habaye imbere, habaye inyuma, sangapi bigenze gute?
Mu itangazo ntabwo babisobanura neza, ariko amakuru twabonye ni uko abari bari mu nkambi nabo habayeho igisa nko guhangana. Bavuga yuko hari abakozi ba midima n'abandi bari bagiye mu nkambi kugira ngo aba impunzi zari zikiriyo zari zakumiwe zidashobora gusohoka ngo zisange bagenzi bazo, hagiye itsinda ry'abantu bashaka kugira ngo batore indi komite nshyashya, hanyuma yari iriho bayeguze kuko bavugaga ko ariyo yateguye iyo myigaragambyo isa nkaho igumuye abaturage. Hanyuma impunzi zari zirimo ibyo bintu zirabyanga, habaho noneho no guhangana, basa nkaho bafashe abo bakozi ba midima bari bagiyeyo, akaba ariho bishoboka yuko abo bantu bici basa nkaho bashaka kubohoza. Abo bakozi ba midima bari bagiyeyo bashaka kumvisha impunzi zirimo imbere ko bagomba gutora indi komite nshyashya, kandi ikanemeza yuko iyo myigaragambyo yateguwe n'urubyiruko ari insoresore, ari urubyiruko rwabaye nkaho rubikanguriye abandi baturage bakabikora mu by'ukuri batabyemeraga, basa nkaho ari urubyiruko rwabibashishikarije. Abari barimo rero babyanze, nibwo bishoboka yuko habayeho n'ubundi guhangana, abo bantu batatu bicirwaho ngaho mu nkambi. Ni imibare nayo igenda ihindagurika kuko urabona nta n'icyumweru kirashira, bavuye kuri 5 bageze ku 8 bageze kuri 11. Bishoboka ko n'ubundi imibare ishobora kuzongera igahinduka wenda isaha n'isaha.
Ngira ngo uzokubitirayo hama avugane nabo utubwiye ko vyifashe, ariko hagati aho hari amakuru yabo mashasha ufise aho bari mu ikambi nyuma yaho bashinguriye ababo ku munsi wa gatandatu ga Claude.
Ngira ngo jyane kuva kuri uwo munsi, ngira ngo wa gatanu ntabwo kwinjira mu nkambi byari ibintu byoroshye. Twagerageje gushaka kwinjiramo ngo turebe uko ubuzima bumeze n'uko abantu n'uko impunzi zirimo zimeze, ese izatatanyijwe wenda babashije kurokoka ubwicanyi bwo kwitwa ku wa gatanu ku wa kane baba barabashije gusubira mu nkambi bose, ariko ntabwo byadukundiye kubera ko igipolisi aricyo cyari cyagose inkambi, nta muntu n'umwe wemererwaga kwinjira. Kugeza ubu rero amakuru dufite n'ayabo tuvugana barimo bavuga yuko uretse ikintu cy'icyoba bose bafite babona umupolisi cyangwa se umusirikare bakihinda bagasa nkaho birukanka kubera nyine ubwo bwoba, na bamwe bahamutse. Nta yandi makuru uretse ko abo twavuganaga n'ubundi bavuga ko hari mituze uretse icyo kintu cy'ubwoba gusa kw'impunzi ziriyo ariko nta kindi gikuba kiracikayo kugeza ubu.
Urakoze cyane gose Claude Ganza munyamagana, urabandanya rero uca ukurikiranira hagufi vy'iyo nkuru hama uraza guhava ubigaruka ko handi hato makuru yacu yo hanyuma saa 12 ku masaha mu Burundi no mu Rwanda na saa 8:30.
Urakoze cyane Diane.
Ijo gya America Washington DC mu kirundi ni kinyarwanda umusozi wa Mena zone ramba ni muri commune Kabezi mu ntara ya Bujumbura avuga ko ubukene bw'amazi meza abagira ku 3000 nta mazi meza bafise. Muravyumva mu nkuru menyesha makuru wacu Fidelite Ishatse yanyarukiye kuri uwo musozi wa Mena.
Amazi meza ntaba ku musozi wa Mena abahabwije gya America ko haheze kiringo giharugwa mu myaka mbombo yarakamye
generegeze kuyabona ariko birashika kabari muri 2007 na nigera bwego kuyabona ngaho muri 2007.
Urawiwisha?
Ego narayavomye kuko yaje gihe gito cyane umva no mabombo nyene yarazivya ruma neza ningese zaragize nte zaragiye mu ntuze ngira mu matsinda.
Kubera ubukene bw'amazi meza uruziramba nibwo banyagihugu ku musozi Mena bikora ko ibikorwa byabo bya misi yose no kumesura no guteka. Nishimwe Sonia ni umukenyezi avaho muri urwo ruzi.
Tuvomara nyine atembera mu mwondo
kugira ngo
neko tayandi mazi ariho twovoma
nabo ni kuba ngaha bose niyo bavoma
niko niyo bavoma
neko mazi kumenga sa nabi sa n'inginagina
tubivoma kujya nyine tubarinda agatoro
ingaruka mbi ku magara yanyu nta makenga
nene ubwo twoyagira twogira gute yabisika tukazikwara ariko tuyihangana
nawuribungenze mbe nta makenga ufite kuri umwana wibungenze ko ashobora kuvuka atameze neza kubera imicafu y'iburanwa
kandi kwa muganga kwa mabambukingiye umva yogwara
amazi meza yo kunywa suwari wese ashobora kuyaronka kugira aboneke bisaba amagara n'amafaranga. Ni mubona Thierry ni umunyeshuri wiga mu mwaka wa 12 yatwiganiye ingene ubwo bukene bw'amazi bumubangamira mu vyigwa.
Ikibazo cy'amazi kiratugeramiye aho nshobora kuva nko ku ishure tutaha isaha ya saa 8 nshitse ngaha itanyorohera mu gufatikaye bivanye n'ukuntu canke nongera nkafata igikorwa cyo kuza kuvoma amazi nkagenda kwikinga. Iryo bombo riri mu Kabezi mbo mu gitondo bayugurura kuva 6 gushika saa 4 baca bayugara bakaca basubira kugurura saa 9 gushika saa 10 canke 6 maze gushikayo nkashasanga imirongo ni myinshi sanga bamwe izo saha bace batwugarirako tutayanavomye.
Nkuko twavyiganiwe n'abajeje intwaro kuri uwo mutumba wa Mena hasanzwe hari abantu barenga 3000 mu mihana irenga 300 kubera ubukene bw'amazi. Mu mwaka uheze indwara ya korera yarafashe abatari bake bivugwa na Nzeyimana Audasi umwe wabajeje intwaro kuri uwo mutumba.
Izo ndwara zarafashe abantu benshi cyane mbere wabaye umutumba wa mbere wagize ibibazo byo gufatwa n'indwara ya korera. Ukuri ishyirahamwe rya Croix Rouge ryaragize ingufu nyinshi cyane kuri wa ruzi rarungika amazi iraza gutora abantu abafashwe na korera ngira ngo ngaha ku mutumba wacu imodoka yarashobora kwashira nk'inshuro zine zitane zo gutora abafashwe ku mutumba nyine.
Hafashwe habanga ico gihe harya
bari benshi cyane naha ku mwaka nyine urayo urangiye harafashwe nk'abantu barenga ku 200 kandi n'ubu unye nk'uko mubona bimeze twashobora kongera kwinjira muri izo ngorane. Dusaba ko mwebwe musika imbere mwatugirira ingufu kugira ngo ayo mazi aboneke.
Hambavu y'imihana kuri uwo mutumba wa Mena hasanzwe hariho ishuri ryiga ko abanyeshuri baharugwa 200 kandi ko harubakwa n'ivuriro. Ibyo banyagihugu baho twaganiriye bakavuga ko atavuriro cyangwa ishuri rikwiye kuba ahatagira amazi. Musenyeri wa komine Kabezi Nirida Ndayishimiye yabwiye Ijwi ry'America ko iyo ngorane y'amazi bayizi kandi bitari ku musozi wa Mena gusa ariko ku yino ku yindi misozi akavuga nk'umusozi wa Ramba. Yavuze kandi ko abanda yadodora arondera aho bazanira amazi meza ko yizeye ko mu minsi iri imbere agiye kuboneka. Muri komine Kabezi ntara ya Bujumbura Fidelite Ishatse Ijwi ry'America.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda munamenyereye ko nkano masaha misi yose tubashikiriza ikiyago cy'abanyedini muti uno munsi turagaruka kuki haraheze igihe ugwaruka ruri mu migambwe itandukanye baba abari ku butegetsi canke abatari ku butegetsi bagirizwa yuko bakoreshwa n'abanyepolitike akoreka hafi naho ku munsi wa mungu muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo harugwaruka gwishwaye mu banyagihugu aho bari gusengera amasengero atandukanye gukyo bagabatera ubwoba mu myerekano bariko baratunganya reka mugenzi wacu Diane Ndonse tumuhe ikaze ahari Bujumbura kugira ngo aduge ku kiyago n'abatumire bari kumwe aratangura tubwira bari bo
Patiri Aristide Ngabuheze umunyamabanga mukuru mu biro bya Ekleziya Katolika bijejwe indero runtu na rukirisu vyugwaruka turabaramukije
Nagize bwa keye
twakire na LH Haruna Hunduwiga umwe mu ndongozi z'abayisilamu mu Burundi namwe bwe turabaramukije
Ramukije turamutse n'abatumviriza nabo turi kumwe
Ego twakire na Simbo Jean Baptiste umunyamabanga mukuru mu runani rw'amashira hamwe y'ugwaruka mu Burundi CPAG namwe bwe turabaramukije
Amahoro neza
Twibutse abatwumviriza ko mwumviriza ijwi rya Amerika aho tuza kuvuga kubijanye n'ico amadini n'amasengero akwiye guterera mu gwaruka kugira ngo rushobore guharanira amahoro patiri nikiki amasengero n'amadini akwiye gufasha kugira ngo ugwaruka rushobore guharanira amahoro rushiko rubikora
ivyo twebwe muri Ekleziya Katolika ifasha ugwaruka kugira ruhanira amahoro ubwa mbere biva ku nyigisho nyene nihangiro y'Ekleziya Katolika kuko mu nyigisho z'Ekleziya Katolika dusanzwe iryo hangiro ry'amahoro turi habwa n'uwo nyene dukurikira ariwe Yesu Kristo ariko urwaruka kubyo bwiharije turarwigisha guharanira amahoro duciye mu bintu byinshi ubwa mbere duciye mu mahwaniro y'ugwaruka nyene duciye kandi kuri bitwita imihari urwaruka rurahurikiye mu byo twita imihari hanyuma kandi duciye nko mu mashure ku nyigisho zitandukanye ama club mu mashure mbere no vuga nti no hagati nyene y'amashure n'ayandi hariho ibintu byinshi biharanira byo guharanira amahoro bihuza amashure n'ayandi ama match nkino cyangwa ubucuti amashure n'ayandi agiriranira
ere hasharuna mbega mwebwe namwe mu midini wanyu murafise ibikorwa mutunganya nkuko yetwumva Ekleziya Katolika ibikora kugira ngo bishobore gufasha ugwaruka guharanira amahoro
umuntu ubiyanze kumenya ubwa mbere ko ugwaruka ni nguvu zidasanzwe haba mu kwemera haba mu bikorwa bya misi yose ubugira kabiri nuko umuntu atanga icafise kugira ngo ugwaruka turusabe ko ruharanira amahoro nuko tubanza kwerekana amahoro niki ibyo nibica mu nyigisho rero nuko bigisha rero haba ku ntebe y'ishure haba mu nyigisho za misi yose no mu mihana kuko turavugana n'abavyeyi nyine bakwiye kuvugana n'abana babo kuko hari abavyeyi benshi usanga amatsiko no kumana giye mu ishuri avuga ati kwa kundi ku inka y'umucingo nahejeje ngo hasigayeho umwungere akibagira yuko ateza kuguma ariko aragira ikiyago tukamya kandi yuko ugwaruka rurigana rurigana rushaka gufata ishusho kuri bakuru babari imbere nuvuga rero yuko mu bijanye n'imigisho nuko menya yuko ejo kugira ngo hazobe heza nuko bazaba hateguye bakategura kuba hifuza benshi bakunda bavuga ngo gwaruka ngo ni Burundi bw'ejo mugato ari batuti ni Burundi bw'uyu munsi n'ubw'ejo kuko umunsi warafite ibyo abazwa ejo naho kandi kazaba bajeje amabanga yenda kumakomeye kwavuga ejo mengo nta natazoshika nuko ariko ariho imigambi myinshi umuntu ateza kugira ugwaruka kugira ngo rumenye ico ruri rumenye yuko ibyo bitariko beregena neza uyu munsi ejo kugira ngo baze bikosora ariko kuba afise inyigisho zikwiye
Ego Jean Baptiste amadini n'amasengero murakorana kugira ngo mufashe kugushigikira ugo gwaruka mu guharanira amahoro
Uno munsi je no shima gose intambwe ugwaruka rugeze ko mu bikorwa rusanzwe bikororangura bivuye kumfashanyo zitanzwe n'amasengero hamwe n'amadini ariko nkavuga nti umva ugwaruka ruri ku kivi ni ngombwa rero yuko utwo twigoro twongerezwa kuko dufatiye kuri kahise cyanke no kuri kubu hari ibibazo byinshi biri mu gwaruka janye nivyo nibijanye no gukarihirizwa ubumenyi janye nuko ugwaruka rubaye ariko n'ugwaruka no vuga rumaze kwisununura kuko twebye muri mu runani rw'amashyirahamwe CPAG dukorana n'ugwaruka ruri hanini mu mici ibiri ifatiye ku myaka hari ugwaruka ruri mu myaka iri hagati ya 14 na 25 ubwo ugiye kuraba umuce munini n'ugwaruka rusanzwe ruri ku mashuri abo rero barahabwa indero biciye mashuri barahabwa indero biciye muri ama club ariko kandi hariho n'urundi gwaruka rufise imyaka iri hagati ya 18 na 35 ubwo akenshi ni gwaruka usanga ruri ko rurondera akazi gwaruka rufise ingorane idasanzwe z'uko usanga rudafise ikintu rukora ivyo rero musanzwe mwumbizi yuko y'umuntu adafise ico yihereza akenshi ni ahandu cyusanga giye guhurumbira ivyo atategerezwa guhurumbira ariko ubundi umuntu yari kukivya ariko arakora birafasha kugira yumve ko byukuri yo sahiriza muri uko gutsimbataza amahoro muri rusangi rero ugwaruka nuko gofashwa mu kwiga hamwe no kwiyumvira imigambi irashe yotumejo rushwa kuronka ico guhereje
ego patiri yari yavuze ko ari amahwaniro bagira mugabo atatubye neza mbega muri amahwaniro ni giki hanini mu bafasha ugo gwaruka
muri ayo mahwaniro akoranira mu gwaruka rutandukanye mu budasa bwabo irantanga karurira kuko riyatunganya ugihugu cyose cyanke ugwe wa diocese cyanke ugwego rutoya rwa maparuwase nk'atanu ivyo bita region pastorale intara y'ubutumwa muri ico gihe urwaruka bararutumako rukiyandikisha hanyuma bakazomara iminsi itatu bari hamwe iciza cavyo nuko nkuko umugenzanje Simba aheje kubivuga n'urwaruka gwaba uri mu mashure canke rutari mu mashure nico gituma mvuze mu budasa bwabo hanyuma
namoko
byose ubudasa bwose haba amoko ubutunzi uri mu ishure utari mu ishure bose barabatumako bagategurirwa inyigisho y'iminsi itatu no kuvuga rero barara aho hantu paruwasi bayabakiriye iciza kirimwo nuko urwo rwaruka rwakirwa n'imiryango niyo iruratsa kandi uwari we wese aza kuza atazuja kumuraza uwari we kandi ntatoruja kumuraza umwe wese agenda kurazwa n'uwo bamutoriye bati wewe umuryango kana kawo yandikishije niwe ukujana ukuraza murumva rero mu guharanira amahoro biratuma abantu bamenyana ubudasa bwabo bakabona ko bafise ikikorwa kimwe amizo nyigisho bakazironka mu minsi itatu kugira ngo nabo basubiye iyo baba bazibagende bajanye inyigisho zubaka imiryango zubaka urwaruka rimwe rimwe mbere n'iyo giterambere birimwo turabakaburira n'ubwenge tubabwira tuti nyabuna imigambi nayo ijanye n'iterambere imeze ukunuku nuko mwo yitegura ikunuku nuko
ego muravuze ko mubakoraniriza hamwe atagutandukanya numviseme ngo sinzi no ku myaka ngira ngo nico kimwe
oya ku myaka dufatira kuba amazi gushikana n'imiburi imyaka 16 n'ukuduka
ego ntage ugaruka ruba rukeneye ngira ngo gusigurirwa bivanye n'ibihe ruba rurimwo bivanye n'amashuri ngira ngo bize hama bakabashira mu migwi kuko ivyumviro bishobora kuba bitari bimwe
uravye ugaruka yarabo bivanye ngina abantu basanga ariko barabita bajya imiyabaga abakiri bato no kubijanye n'amahoro biraza bikajamo kuko nkuko patiri haje kubivuga iyo usize hamwe abantu bashobora kuba ari mu mice myinshi mu bijanye n'imyaka n'imico ibatarimwe rimwe na rimwe nico gituma bishobora kukenerwa yuko ubashira mu mice mito mito bivanye n'ibyo abantu bashobora kumva kuko ibyumviro ntibari bimwe no kubona ko ari kumwe ukabuzi ko abo bari mu mashuri bivanye n'ico watumbereye kubashikiriza aje ushobora kubashikiriza hamwe bose bari mu mashuri n'abatagiye mu mashuri mugabo hariho n'izindi ngisho ushobora gutegura zereke abagiye mu mashuri kuko hari bimwe bamaze kurengera ugiye kubashiramo ko bose mwana utari mu mashuri basanga umengo bari kwatakaza umwanya akore n'inyigisho ushobora gutegurira abo bantu batagiye mu mashuri kubera ko bivanye n'ubumenyi bafise bwo mu ishuri zijya nyigisho ugiye kuzisha muri rusange bashobora kuzitahura nuvuga ko biravana n'icyo wategekanije kubigisha uko bashobora kubashyira mu mice mu migwi nuko ushobora kubahuriza hamwe bivanye n'intumbero wabafitiye
na patiri ngira ngo niko basanzwe babikora ngira nuko twamuciriyemo
yego turabikora ubwo n'uburyo bumwe bw'ingene duhuza urwaruka rwinshi ariko kandi niyo tuba twabahuje ntibusikivuga yuko wigisha abantu ikivunga oya ni ibintu biba biteguye ku buryo bw'uko ubashira mu mirwi ibivanye n'ingene
mwese
abitegera ariko hambavu y'ivyo turafise ibintu twita imihari muri ekleziya katolika imihari muhora muyumva imihari y'abasukuti ingendanyi abasaferi abashoni state n'abandi nabwo n'ubundi buryo gushobora gukabura ubwenge no kwigishwa mbere muramubona nk'abasukuti cyangwa abasaveri ko bakora n'ibindi bikorwa no vuga yuko ari nk'iby'iterambere babakaburira n'ubwenge bw'ingene bashobora kubaka imigambi yabo n'ubundi buryo nabwo rero nk'uko yari karabivuga kwigisha abantu bivanye n'icyo bagomba gukurikira ariko kandi n'ubumenyi n'ubukerebutsi babagezeko
Jean Baptiste ibyo bariko baravuga aba barongoye amasengero n'amadini mumva ni bishobora gufasha urwaruka kugira ngo rushobore kuba muri ibyo bikorwa byo guharanira inyungu z'amahoro
cyane gose mu kirundi barayamaze ngo nta utangisha dafise ibikorwa nk'ivyo rero biratuma gwaruka vyukuri rumaze kuba ruri kumwe muri iyo migwi muri ivyo bikorwa urumva kwanzu bwa mbere ko gwahawe agaciro kuko hajya iyo ugwaruka rwikora urabaho hajya mu kibano rutagera raronka kajyo ko kujya mu bikorwa nk'ivyo rimwe na rimwe hari gihe guyumvira ko gwakumiriwe iyo rero ruserutse rukajya mu murundi gwaruka bagahana ivyiyumviro bagakarihirizwa ubumenyi bagashobora no kujya ku kivi kugira bakore ibyo bikorwa by'amaboko byunganira mu iterambere ry'ikibano babayemo ni ikintu kibaha agaciro gose gituma banashobora kuronka n'akajyo keza ko kwiyumvira kazoza ko kwiyumvira ingene bitunganiriza ejo hazoza
mwavuze yuko hari ugwaruka go kuva ku myaka 18 gushika ku myaka 35 ruri mu bukene hanini bw'akazi kandi yuko utagira icyakora yuko hari byabamo nyene bitari byiza bitari byo gushimwa mbega ugo gwaruka ruri muri iyo myaka rurafite ngene rushobora gufashwa mwebwe murongoye amasengero n'amadini
nivyo ubwa mbere ho nkuko na patira yivuze nukubanza kubigisha ibijanye n'imyuga mito mito tushaka gufatira cyane cyane mu burukoro n'abihoragira amakambi y'akazi ajya makambi y'akazi abari mu ntumbero zibiri ubwa mbere ho ugo gwaruka ruramenya ibikorwa by'amaboko nyamugenda ko bavuga ngo ntarimira impeshi n'inyaka inyagimwe mu gihe baba bari kumwe bacamenyera gukorera hamwe ku buryo bashaka kugira umugambi bagashukusaba ingere bashaka kubafasha haba mu bijanye mu kwemera kwacu bagashaka kubafasha bafashirije hamwe kuko kandi tumenya yuko amahoro ajyana n'amagara meza udafite amagara meza ntubwo ariko uraharaniye amahoro amahoro aba mu nda kandi
mbega subiye inyuma gato ugwaruka nyine rutagira icyo rukora kuvuga yuko nimba rushobora guharanira amahoro tukuvuga ko ruri no mubashobora kuba bashobora guhungabanya amahoro rero kubera no kuba ico bakora
neza go
cyane go
nibo babere bo banafise ni nguvu niwe washobora no guhendwa kuko umuntu ashonje mubwita ndakoresha ni urashaka kumukoresha kubishaka mu gihe adafise izo nyigisho zikwiye zimwereka ikintu n'iciza akamenya cyo yihanganira ukamya koko abakera baravuze bati ngo igihe sinigeye bavuga neza ibyo bisurumba nibo bakomeye afite ingufu ushobora gukoresha ibyo ushaka byose mugabo kandi izo ngufu icyo tubafasha no kugira ngo badishire mu iterambere zize kubafasha nizo mu gusambura
ikindi no kunganira nuko iruhande yuko ari nabo bakomeye afite ingufu ni nabo bagize igitigiri kinini cy'abarundi ivyigwa byagiye birakorwa byarerekanye kugwaruka ruri ku bice birenga 60%. Cyumvikana rero yuko ico gitigiri cy'abantu bagize igihugu iyo batitaweho bikwiye ngo hiyumvirwe imigambi by'ukuri yo gufasha kugira bagume ku murongo mwiza w'indero umurongo mwiza ukumva ko bahamagariwe kunganira mu iterambere akenshi nuko abo bantu bashobora badatsimba ataje amahoro mu ruhande rumwe nuko bashobora guhungabanya ya mahoro
aha bavuga ko bakoresha mu rwaruka rukoreshwa cyane mu bijanye na politiki ni kuvuga rushobora kuba rukoreshwa rero rufise ibikorwa rukoreshwa mungira ngo rushobora kuba atari ibiharanira amahoro cyane cyangwa ruriteze imbere mugabo ko biri kose ngira ngo rurakora
hanyuma tuvuze tuti gukoreshwa mu bya politiki burya nuko abantu kenshi bihutira kumva ngira ngo agahaze ubundi politiki hari imigambi y'iterambere ijya muri politiki hariho n'ibindi byinshi biba biko birarangurwa mu gihugu bijya muri politiki nivyo yuko haba hari abanyapolitiki ngira ngo baba bafise izindi ntumbero bashobora gwaruka nyene bashobora kurukoresha mu bindi bitaza by'ukuri biri mu ntumbero nziza ariko by'ukuri iyo gwaruka gwigishijwe kwebwe mu runani rw'amashyirahamwe y'ugwaruka tuvuga tuti icuma gikomeye ni icaciye mu ruganda iyo gwaruka gwaciye mu ruganda rukigishwa by'ukuri akenshi ruba ari gwaruka ruba ruri ngaho kugira rusahirize mu gutsimba taza y'amahoro
yego
ahubwo jewe ndibaza tukivuga ivyo nyene hari ugwaruka rutezwa kuraba neza kandi kugerageza kubafasha kuronka imigambi tomoye n'urwaruka ruriko rurananirwa inyuma y'ishuri shingiro kuko ni rwinshi haraho naciye nsanga umusaseredoti yabegeranije ni paruwasi imwe yari afise urwaruka rurenga 80 urumva imisore n'inkumi bagifise ingufu bategerezwa kuba bafise ico bakora tutaravye neza muri iki gihugu cacu urwo rwaruka niko ndavuga ariko rurananirwa inyuma y'ishure shingiro badaheza ngo babandanye nukuraba neza haba ku rwego rw'igihugu haba no twebwe mu madini haba no muri abanyene bajejwe iby'amashirahamwe tukihweza ico twokora kibereye kuko n'urwaruka rugifise ingufu n'urwaruka rugikeneye ubumenyi ariko kandi n'urwaruka ruteza kubaka kazoza karwo
Nuko rero ncuti bakunzi bijuje Amerika kabinonga haduce dusozerera ikiganiro iwanyu mu ntara kwa kabiri uza mukazoshobora kumva inzitizi urwaruka rufite kugira ngo rushobore kuba mu bikorwa byo guharanira amahoro hamwe n'igikwiye gukorwa mu rwaruka rwarwegamiye imigambwe ya politika zo ari mu gice cha kabiri cy'ikiganiro umugenzi wacu Diane Ndonsa zobandanya aremesha n'abatumire biwe kandi tunabashimire kuko bakoze cyane nanje Diane nahazwe twari kumwe kuri micro Makbila Yabero hamwe na ingenieur Linas bamfashije muhinga bw'ivyuma turaza kongera kubana namwe mu biganiro bindi bitandukanye ariko muraza kubaha gufi ya radio nka saa 10 ni ikiganiro muri sanga.